dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Bashingantayimwe si turi kumwe ngaha Ambassador Fred Ngoga Gateretse na Edi Mbona akorera ishyirahamwe rijejwe gutatura amatati mu bihugu byo muri Afurika y'Ibiyaga Binini. Murakoze cyane rwose ku kanya muto kugira ngo tuganire. Nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ubumwe bw'Abarundi nk'uko muwizi ku munsi wa mbere itariki zitanu mu kwezi kwa kabiri Abarundi baributse barahimbaje imyaka 19 irangiye bategekumu masezerano y'ubumwe aho hari mu 2005. Nashaka ndabaze ku bwanyu nk'abashinga nahe babiri bashyira imbere ubumwe bw'Abarundi. Nashaka mutubwire cyane cyane ukuntu mubona ubwo bumwe bw'Abarundi kuva bategekumu ku masezerano y'ubumwe. Reka dutangurire kuri Ambassador Fred Ngoga Gateretse. Ayo masezerano muyabona gute gushika?
Nagomba kwanza kwashimira ko mwadutumiye kuganira kuri iki kibazo gihambaye. Jewe ndabyiheje muntu menga Abarundi twateye intambwe kubyerekeye ubumwe. Mugabo turabona yuko uko duteye imbere niko hari abagerageza kudukurura inyuma. Uvuga yuko mu buzima bwa misi yose ubirabye neza Abarundi baravuga ubumwe, mugabo mu bikorwa bya misi yose haracyariho n'ukuri urugendo rurerure. Kandi kenshi iyo icyo kibazo tukibyuye cyangwa hakivutse abantu bavuga ngo ya mu byo bya kera ngo twateye imbere mu byo tukicyumvira.
Muriko muvuga ko Abarundi bavuga ubumwe ariko batabugendera?
Baramuvuga ngo ntabugendera cyane rwose kuko urabyo iminsi yose iyo habaye ingorane cyangwa ari ibibazo by'ubukene uzumva ibintu by'amoko bisiye kuduha cyane cyane. Rero uko tubibona nuko ego me deja kubyemera yuko hariho dukeneye gushyira hamwe gusabikanya ni ikintu gihambaye. Mugabo muzi ngo iminsi yose tuguma no kubigendera cyane rwose kuko Abarundi tumeze nka wundi ajya mu misa ariko yava muri iyo misa akagumana umutima wirabura kandi yagiye gusenga Imana ntuzi n'ibyo Imana ivuga. Rero nibaza yuko twarateye intambwe ko twaremeye ibibazo bihari mu gihugu cyacu, mugabo tugomba kugendera cyane cyane ibyo twemeye.
Ibyo byoba biva kuki?
Nibaza ko biva kenshi ku bukene. Ubukene bujyanye abantu batorera bavuga bati ngira ngo ukumbure ubantenye kubera uyugumye andushibiye cyangwa andushibiye nabijya. Kenshi biva n'ukuntu abantu bakuze aho bakuriye ibyo babigishije bakiri abana. Baravuga cyane rwose yuko hajya indero siyo umuntu aronka gusa mu ishuri, mugabo indero niyo ababyeyi babaha. Ababyeyi bagomba kwigisha abana babo urukundo, bakigisha abana babo yuko ikiremwa umuntu ari ikintu tugomba gusenera twese. Iyo umuntu apfa akagera yuko twese turi abantu. Hanyuma kandi hari n'ikindi kintu ngomba kuvuga ni uko mu Burundi mu bisanzwe turihenda cyane rwose. Iyo bavuze ngo ibintu by'amoko, kera umwami yakubaza umuryango ntiyakubaza icyo wariye. Ni ukuvuga yuko ibyo bintu by'amoko byazanywe n'abazungu. Mu bisanzwe twe mu Burundi ikintu twashyira imbere yari imiryango. Iyo miryango nayo rero tukaba tuzi yuko kenshi yabirimo bose. Hanyuma ibyo by'amoko n'umunsi bita umuntu n'umunsi n'amoko ugasanga n'akazi abantu bakora. Rero nibaza yuko ikintu gihambaye cyane cyane ni gusubira kwa kacu umuntu akaraba neza icyo ari cyo ayo moko bavuga ko atari bazanye kugira ngo baducanishemo kugira ngo bashobore kudusahura bashobore no kudutwara. Rero nibaza ko icyo ari ikintu gihambaye cyane rwose. Mugabo mu kuri twarateye intambwe, mugabo biracyahari kandi ntawo kwibesha cyane cyane turi mu Burundi buri mu biyaga bigari aho ibintu by'amoko bikomeye muri iyi minsi kandi tugomba kurwanya twese.
Edi Mbona, namwe mwihweje kuva mu 2005 Abarundi bateye igikumu ku masezerano yo kubana mu bumwe, mubona gute ubwo bumwe bw'Abarundi bwifashe gute muri iki gihe?
Murakoze cyane kundi jambo nivyo ubundi bwaragize intambwe cyane kuva amasezerano ashigwa ko igikumu ariko ngura njewe nguba mbona ningene Master Fred ariko arabivuga bijya bintu haba akantu gatoya abantu bose baca baza n'ibyamoko bacaza n'ibyamoko uyu yi atakaza afise ngo bahabajya ije rero je bintu si nibaza yuko aho twate namwe haracyo ikibazo kubera cyane na mbere abantu bose gumusanga bose bibaza yuko ari leta itanga akazi kandi bagashaka ngo yuko haba ibyo bintu by'amoko ngo kota yaba ibyo ya fashije mu bintu bimwe mu gisoda n'igipolisi mu bindi ndibaza yuko bitafashije cyane kubera usanga yuko umuntu bamuha akazi ngo nuko ari umututsi nuko ari umuhutu me ugasanga rendement yiwe ibyo atanga mu kazi ntibikeya cyane kubera referensi afise niyo referensi bamuhaye kubera ibintu by'amoko ikindi nacyo ni ikintu yavuze ikintu cy'inzara nibyo abantu iyo bakenye bose baguma bibaza yuko ingorana n'ubundi ikintu cya mbere bari kugira no guhimiriza abarundi bose baje kwisuka bakore kandi ibe ari kredo yo kuvuga ati tutegereje gukora nawe ufise akantu gatoyi ugakore kandi ugasangire n'ubundi kugira ngo mumenyerane mubone yuko musanga ingorane zimwe icyo rero kiracyabuze hariho abantu bibaza yuko ibyo by'amoko byabahaye privilege yo kuba isiha yo gukumira abandi ugasanga hariho abo bantu icyo ariko n'abatutsi cyane n'abahutu akagwi k'abo bantu bakeya cyane aribo bica bapfukamye mu nda igihugu bandi bakakijya bakaronga izo privilege zose kubera ibyo bintu by'amoko byo urumva ngo n'abatutsi n'abahutu akagwi kabo
ibyo bintu byorangira gute edi mbona ibyo bintu byorangira gute
kurangira icya mbere ni ugukura amaboko mu mpuzo abarundi bige gusarikana gukora bose bashyira hamwe icya kabiri hari guhimiriza abarundi yo gukunda uwundi si ukumukunda ngo umujyanye mu nzu kuri tabla ariko umenye yuko icyo ari cyo cyose na wewe mumeze icyo kimwe mufite ingorane zimwe kandi bose barabane mu maso abarundi bige kurabana mu maso badakebana ibyo bintu birakenewe cyane kubera turi mu gihugu cyagize ingorane nyinshi cyane ni imyaka 30 irenga ata mahoro cyagize ahageze yuko tubwira ko yuko hacaze ibindi kandi na byo nyine bigaca bifata intumbero y'amoko muri aka karere nk'ingene yabivuze hari haraca n'icyo kibazo cy'amoko kandi badapfa amoko abantu bapfa ubukene cyane kwikumira no kwigumira kw'ibintu ntibusabikane n'abandi nitwo dukeya muba mufise izo nizo ngorane
mwavuze mwese muhurira ku kagwi k'abantu badashaka guhinduka kugira ngo bashire imbere ubumwe nihweje nk'ugwaruka ikintu ugwaruka gukorerwa cyane gukora kugira ngo iyo nyifato cyane cyane iboneka mu bamaze kugira mu zabukuru kugira ngo iyo nyifato ihinduke bafate inzira nshasha ugwaruka gukora iki muri iki gihe uruhara rw'ugwaruka ruhambaye cyane
njye nibaza yuko icya mbere ari ikintu cyo education inyigisho abantu bateza kwiga si ukwiga ngo waminuje kwiga ukiga ibintu bifasha igihugu bigufasha bigafasha n'ubundi hanyuma bakagira abantu bakuru bafise ibintu bita mu gifaransa de personne de référence abo barabira ko ingendo zabo bakaba ari bo babacira inzira nziza ugwaruka rwo mu Burundi n'ugwaruka rwumviriza cyane ariko ruri byoroshye cyane ariko umuntu arumanipira arukoresha mu bintu bibi rero ifu yuko abantu aho Burundi wese ari avuge ashinga ubumwe imbere no guharanira iterambere ku barundi bose icyo ni cyo kimufasha cyane kubera ngaha ibyo ndiko ndabona nta ngorane nyinshi cyane zifise ariko dukeneye yuko abo bantu bakiri bato bigishwa n'abantu b'imboneza babaje imbere babereke yuko dushobora kubaho neza kandi bose ni bamwe nta by'amoko n'ibintu atagaciro bigifise
yego me Ambassador Fred Ngoga Gateritse ugwaruka gukora iki kugira ngo rutsimbataze mahoro ubumwe hagati y'abarundi eka rubere na karorero abantu bose bagifisa ko gatima ko gukumira abandi bisunze amoko
nagomba gushimira cyane gose mugenzi wanjye abivuze neza abuze yuko bagomba kwiga yuko twese turabarundi icyo ni cyambere ku murundi no kuvuga iki no kuko dusangiye igihugu dusangiye urukundo rw'igucacu nibaza kandi yuko mu by'ukuri ntitinye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cyacu ntitinye kuvuga tuti ahanye barengana bahanye barengana abandi tugwa duharanire yuko duha isura Burundi isura twayiha uko Burundi bumeze tukaronka abayobozi bava mu madini yose mu moko yose mu bitsina byose icyo ni kintu gihambaye cyane rwose nibaza yuko mu mwanya tuma twihenda tuvuga ngo ibintu bihari n'izitorere inyishu y'ikibazo mu by'ukuri kandi muri ibi bihe urabona ko ku mbuga nkoranyambaga ubundi hasigaye abantu b'amacakubiri akomeye cyane rwose kandi baduze ijwi kurusha abantu baharanira amahoro rero ni ukuvuga yuko ni ikibazo tugomba guhagurukira nk'igihugu turihagurukira tukavuga tuti buri gihe tuguma turaba ingene biko biragenda nagomba mvuge kandi yuko turafise n'inzego mu isanzwe zajejwe kuraba ivyo bintu nk'ubuunye inama y'abasenateur canke yari ijejwe mu isanzwe kuraba ko ico kintu gikurikirwa mugabo sinibaza ko bakora akazi barakwiye gukora nk'uko bikwiye urumva hari abantu bidoga hirya no hino mugabo vyose intandaro ya vyose ni ubukene umugani wa mugenzi wanje Edi yabivuze hanyuma kandi n'abarundi tukabiganira twe mu Burundi nta ngwara dufise kuganira ibyo bibazo ubwo tumwe tubiganira hariho n'ingingo zifatwa cyangwa abantu bagaca bibaza ngo bashaka kunyagaba n'abandi kandi barondereye neza igihugu cyose mu by'ukuri nibaza ko byose bihera ku ndongozi n'intumbero zifata nashimisha ne bose yuko amajambo yashikirijwe yaramaje bahumuriza nashimiye yuko tubona abakuru b'ibihugu bahoze twa Burundi bicyane umukuru w'igihugu bakivuga icyo kibazo mugabo ntitwihende ni intambara ya misi yose intambara ya misi yose kuko n'ubu nye turi mu bibazo by'ubukene mu bibazo by'akarere n'ibyo byose urabona yuko hari abantu bamashaka kuze by'amoko kandi buri moko yose harimo Batutsi harimo Bahutu ikibabaje nuko n'ugwaruka rurabigwamo
Ambassador Fred Ngogaga teretse muravuze abantu gushika ubu ikabadahengeshanya kwama bariko barabiba amacakubiri haba Abahutu cyangwa Abatutsi ku bwanyu abo bantu bohinduka gute hokorwa iki ikintu mwebwe mwumvisha n'iki mwihweje ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere ari ibihugu vyama amahoro ibihugu aho abanyagihugu bakundana
mu by'ukuri abo bantu bazokwamaho bazokumara kugirika abantu bake b'amacakubiri cyane rwose mugabo igihambaye ni uko abaharanira amahoro abaharanira ubumwe tuba benshi kurusha kugira ngo n'ijwi ry'abo bantu baramutse babivuze tubasubize hasi ni ukuri jewe nkora mbona hariho abantu bandika ibintu by'amacakubiri turabizi babitwa babwejeri hariho abitwa babimenye ntacyo bivuze barahari barabivuga mugabo umuntu abantu bakabavuga ngo nabasazi ngo bakabishyira ku ruhande mu by'ukuri abo bantu aho ibyo bakora byose hatabaye ikintu kibabwira tuti hagarika ati aho muri kumuraja muri igiti kiturigwa abo bantu ibyo byabo bizokomera cyane rwose rero uno munsi ni ukuvuga yuko abarundi tugomba kugira urunani umuntu wese azanye amacakubiri tukamutera ibyatsi uretse kumutera ibyatsi hakaba n'amategeko ahasha abantu nkawe ko uno munsi intambara ya mbere tugomba kurwanya ni intambara y'ubukene ni intambara yo gushyira hamwe kuko Uburundi agahugu gatoyi n'agahugu gakeneye kwiyubaka ntidufise umwanya w'abantu badushyira mu macakubiri abantu baducanishamo kandi icyo kintu tugomba kugihagurukira bikomeye cyane rwose kuko turabona yuko iminsi yose hari ingorane umugani wa mugenzi Edi yavuze abantu batazana ibintu by'amoko ikigira kabiri gihambaye ni uko Uburundi butanga akarorero bugatanga akarorero no mu karere ko mu karere birahari cyane rwose birakomeye ubuhoho muri iyi minsi tubona umenga byanaduze umuntu akavuga ati umunyafurika n'umunyafurika umurundi tukagwanya ivyo bintu vy'amoko kuko n'ibintu bidusubiza inyuma bidateza imbere na gatoyi nk'uko mwenga turiko twisamburira ko kandi twadukwiye kwijukira ibikorwa tukoramo umuzo tugaharanira ibikorwa tukaharanira iterambere ry'igihugu cacu.
Igome edi mbona mwavuze namwegwe nyene akagwi canke abantu batari bake babandanya kubiba amacakubiri ikintu abo bantu mwabwiyanikiye canke abo bantu bohinduka gute?
Nyine nibaza yuko ikintu cya mbere ni ukubacira ivomo abantu muye nabo kandi bagashengezwa imbere y'abandi mwebwe mwarateye akaraga ku Burundi. Burundi si uko ameze, ni mwihe iteka, ni mwe Abarundi beza bajya bo kwa Mwezi na Ntare, ni mwe Abarundi b'abantu bato bato baguma bapfa ubusa. Ibyo bintu byo gupfa amoko tutabacira ivomo abo bantu bizogorana. Ikindi nacyo ni ukuraba nko mu mashuri ngaha i Burundi hariho ikintu kuri ubu yitwa na education civique cyangwa civisme, sinzi ngene babyita mu kirundi, yobyita mu kirundi. Izo nyigisho zitegereza gusubira mu mashuri mato mato, abana bamenye yuko ubonye umuntu ifaye ko umusonera umuntu n'igihugu igihugu umuntu agisonera umukuru ingere inyifato y'umurundi ingere ikibazo kumera. Ibyo ni ibyigwa kera nibaza yuko byariho, ariko ubu ibintu byose byaratatutse. Bateze abana bakiri bato bamenye ingene basonera abantu babasumba, bamenye ingene bigenza mu miryango n'ahantu hose bagiye, bakagenda baserukira Uburundi bahagurutse bahagaze neza atari abantu bagenda bagundabunda. Ibyo rero ni ugutangura mu bana bakiri bato mu mashuri habe basubize icigwa cya education civique cyane civisme kubera byaratatutse cyane.
Egome Ambasaderi Fred Ngoga, mwavuze abantu baeka baraba umwe abantu baja mu misa ugasanga bavuyeyo bashira mu ngiro bwa bumwe n'umucobereza baravuga ati abantu bakeneye angakarorero. Duhereye ku barongozi abategetsi eka barongozi b'abandi ku mitumba, ikintu bokora kugira ngo n'abandi barundi bose babubonereho akarorero ni iki cyane nibi?
Oya mugenzi aje kuvuga neza avuga ati inyigisho ni kintu gihambaye cyane rwose. Urabona abarundi bakunda kwihuma amaso tukavuga yuko ibintu byose bigenda neza kandi bikugenda kandi usingorane. Icya mbere ni uko twemera ko hari ingorane, iyo ngorane kandi kihari, kandi nibaza ko iyi ntambara tugomba kuzokomeza no mu myaka iri imbere n'abana bacu n'abandi bose, tukazirikana ubumwe bw'Abarundi kuko mu kuri tudafise ubumwe nta kizoshoboka. N'urugomba kudusambarira ko azusambarira ko twigishe abana bacu, twigishe abana bacu mu miryango yacu aho turi, tubigishe kugira ngo byamo bidafite ifatiro ari ibintu bishaka kudusubiza inyuma gusa nta kindi. Hanyuma hariho n'ikindi gihabaye cewe ndamindiyumvira imbere yo kuza muri ikiganiro, amajambo ya kujya kw'Agasore, amajambo ya komandanda yahoze, abo bantu bari batahuye neza yuko ibintu by'amoko ari ibintu bigomba gusubiza inyuma. Abo bantu tuba tubigisha mu mashuri yacu, tukabigisha kuko bari barabonye neza ko tutasize imbere umwe w'Abarundi nizo twabimbuka ibintu turimo, kandi ni ibintu bisamaza mu by'ukuri. Ubiravye neza n'ibintu bisamaza, ushobora gutera imbere ngo kubera ngo yuko wavuze nabi umutunzi cyangwa wavuze nabi umuhutu, utera imbere kubera yuko wakuremamo ku mbuzu ugakora ibikorwa. Ibyo rero ni ikintu tugomba guharanira cyane rwose. Hanyuma iki nacyo nabivuze, Uburundi sibahari, Uburundi buri mu karere kagoye, akarere kagoye kandi naho nyene tugomba gufatanya n'abandi bo mu karere kugira ngo turwanye icyo kintu cy'amacakubiri. Kwibaza yuko ubuzima bwawe buzomera neza kubera ngo ubuzima bw'undi muntu bwatutejwe ntibizoduteriza imbere. Mugabo cya mbere na mbere ni ukwemera kwanza yuko turafise ikibazo, kandi ikibazo kiracyahari, tukihagurukire tukigwanye, turwane ububisha bw'abantu bake bake. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga cyane cyane ni uko abantu nka twebwe cyangwa abantu badashyira imbere ry'amoko duhaguruke tuvuge dukomere cyane rwose mu buhamya bumwe bw'Abarundi. Abo bantu babe bake, hanyuma n'amajambo yabo ntabateze imbere. Uno munsi hari umuntu yandungiye ibintu abantu bari kubaravuga ku mbuga nkoranyambaga zerekeye ibintu by'amoko, babishyira imbere cyane rwose, bavuga ngo bamwe muri ryajya ngo bamwe ngo bakoresha ubwenge ngo bagira gute. Wabisoma ukavuga uti ni nk'aba bantu nimuri buri imyaka yabo, ngira ngo abantu bavutse mu myaka nta n'imyaka mirongo itatu iheze bavutse, mwokubona ko aravuga ibintu nk'ibyo ukavuga uti ni nk'ibiva hehe. niyo mpamvu tugomba gukora uko ishobotse kose wanashaka nagira ntanga icyumviro sinzina ngo nk'abategetsi bo twumva yuko twoshyiraho n'ubushikiranganji bujejwe ubumwe bw'abarundi kugira ngo tubakore inyigisho birirwe barahangana n'abo bantu bamacakuri ko ntibazobura gatoyi kandi ikindi kintu kibabaje ni uko kenshi uravye benshi muri bo ntibaba ni Burundi benshi muri bo bahanze kandi bakirigwa barazana amacakubiri
icyo kibazo cy'abakiri bato muvuze nabo nyene bacerekana amacakubiri turakigaruka ko ariko nashaka mbaze na Edimbo na nawe nyene agira icyo atubwiye ku kintu abategetsi kuva hejuru eka gushika ku bategetsi ku mitumba bokora kugira berekana akarorero keza ibintu bokora bigatuma n'abanyagihugu bose babona ko ubumwe aricyo kintu cyo gushyira imbere n'inkebihe Edimbona
hari ijambo kera bita abashingantare nasanze mu nyuma byarabaye baragize ivyondo umuntu wese yambara ikoti canke atwara imodokari nziza canke yize mu mushingantare kumbe yarangiza abantu yarisha abantu na ruguru umuntu yihata atifata neza rero ibyo institution y'abashingantare bagize amakosa yo kwigira iyo yari kuguma ngere yari imeze kuva ku mutume ngere abantu bagenda ugasanga umuntu atatura amatati mu mushinga umuntu abantu bose basonera nawe uba uri umuntu ngo wiziki wagiziki bakakwicarika bakaguca urubanza ugatanga inzoga kandi ugasaba ikigonwe ukabiri bijya bintu byo ku mutumba bijya shobora ko bisubira ariko ntibisubire ko abantu bwita ngo n'abashingantare ari b'abandi bantu batibwa n'abantu ngo ni kubera ufise inzoga nyinshi uri umuntu wiyemera ivyo rero ni ugutangura ku mitumba bari abantu exemplaire abantu batanga umuco ku bandi abantu berekana yuko bafise urukundo mu miryango yabo ku babanyi no mu vyo bakora vyose abo nibo umuntu yotangurira ica kandi abatwara abo bamusitaneri bashef de zone bagire nibo bateza kuja imbere y'abanyagihugu twebwe tugendayo tukababwira ati nyakubahwa twese nuko basike bajeje twebwe ivyo rero nibibaze yuko ari abantu bahambaye cane nubwo rero ushaka ubumwe bajya bose badutwara bateza kuba exemplaire donc aribo twese turabira ko yuko ingendo yabo ari ingendo yerekana yuko ari umuntu ari mu nzira y'ubumwe bw'abarundi bose akuzuriza bose kuva hasi gushika hejuru ibyo nibyo abantu batwara bateza kumenya
mu gusozera
rero usanga umenga ako kantu nako bazi yuko ubwiye gutwara nuba ubwiye kwitwara wewe umeze nk'umupati ni saserdose ubwiye gukorera abandi kandi guteza kwitanga kugira ngo nawe abandi bakurabire ko nabo bazoze baritanga ivyo nivyo nivyigo bateza kumenya abantu batwara kuva hasi gushika hejuru kwitanga
Ego mu gusozera ambasaderi Fred Ngoga Gateretse mwavuze ikintu gisa n'ikibatangaza abantu bari bafite imyaka iri munsi ya 30 ariko babiba amacakubiri cyane rwose ku bwanyu ibyo bintu biva kuki byotorerwa umuti gute inyishu ngufi
mu by'ukuri ibyo bintu biva ku bavyeyi n'ibyo bavyeyi bigisha abana babo urumva abavyeyi bafise uruhara ruhambaye cyane rwose na James mwana w'umukobwa ndamwigisha urukundo kuko ni ikintu gihambaye cyane rwose urukundo rwo gukunda igihugu ciwe urukundo rwo gukunda abarundi urukundo rujya ku gasore yakunze abarundi gushira aho atanga ubuzima bwiwe urukundo ndada yakunze abarundi urukundo matanda yahoze yakunze abarundi urukundo ni ukuri tugomba kuwigisha kandi akaba aricyo kiranga abarundi kandi muri jewe ndazi yuko ubu abarundi dushyize hamwe ni ukuri kwerekana akarorero cyane rwose n'ibindi bihugu byo mu karere mugabo tubandanyije tujya mu bintu by'amoko tukajya mu bintu bitafise aho bijya n'aho bigera tuzokoma twisamaza kuko ikigoye gihambaye cyane rwose dufise n'icyo kwiteza imbere mugabo navuze yuko n'abategetsi barabifitemo uruhara rukomakomeye mu bahanga bashinzwe mu bantu bashyira imbere uyu mugenzanje yavuze yuko tugomba kugarukana kenshi ubushinga ntaye mbwa twatura abantu b'ukuri basonerwa na bose ndabona yuko twabigerageje mu Burundi mugabo kenshi usanga atari ijambo bafise mugabo ni ikintu tugomba guharanira cyane rwose kandi cerekeye ubushikiranganji kumbure bujejwe ubumwe bw'abarundi
icyo ni kiri gihambaye kugira ngo ubushyira kanje biriko burigwa biriko buraba ariho uwambariye ejo gunda ati n'imanza ziciwe urabona umenga zirahengamye biteka umwoko n'iki byose ibyo tugomba kwirwanya kuko abarundi mu by'ukuri n'abantu bakundana cyane bose abarundi abantu bubahana mugabo hariho imico twataye biciye kuri ingwara twayitwa camo hanyuma hariho n'ikindi kintu gihambaye nagomba kuvuga abajejwe icyo bita severe nyawuduhuza abarundi sinzi kumenya mu kirundi nabo nyine bari bagomba kumenyesha abarundi ukuri kwabaye muri kahise mugabo bakabanyuranyisha kunyuranyisha abarundi ni reconciliation niyo jambo rya nyuma ya reconciliation gihambaye cyane rwose nje ndibaza yuko bishoboka kandi birakunda kuko uno munsi uraje barundi dukuri benshi muri bo bashaka ibyamoko n'ukuri n'umuntu abivuze biratera n'ishavu kandi abarundi bashobora no kubana neza ubwo tugomba kubihagurukira tukabigira icya mbere mu bintu byose atabumwe nta mahoro atabumwe nta terambere
igume namwe edimbo namu giri cyo muvuze ku kibazo cyashikijwe na ambassador Fred Ngogaga teretse yavuga ko kera na kera kenshi na kenshi kera babona abantu bacakubi ari abantu bakuze cyane cyane abantu bakuriye mu hagati mu gihugu ariko yavuze ko abakiri bato barifite imyaka 30 muri iki gihe nabo nyene bamunzwe n'amacakubiri abo bantu bohinduka gute ugwaruka gohinduka gute ikahoko gwiki kugira ngo ugwaruka cyane cyane bakiri bato babone ko umwe ariyo nzira nyayo gikwiye gufata kugira ngo gishobore gutera imbere
gahanja umungu zabo iyo bava niho byose biva bajumva abababyaye ingene bayaga kandi ingene yabivuze amasuga ya Fred Ngoga benshi bari hanze urashobora gutangara ukimubwira ati none nk'aba bose bagumana ntibashobora no gusangira bafise abana biga ku ishuri rimwe ariko umwe wese agenda agahita n'umwana wiwe ntabaza n'ubundi ati bite urakomeye ariko bose n'abarundi ukimubwira ati none aba bantu babayeho gute maze ukwiyunga gute bafashe ingurane bagiye batwaye mu mitwe bakwiye ngaha bazijyana no hanze rero gikuru ni uko haba muri abo bantu bafise amacakubiri dutegereza kubibamo beza bavuga ubumwe nibo bazoza baratanga izo mesaje muri abo bakiri bato kugira ngo bahinduke babe nibo bazoza kubandaniriza iki kivi mwese twese abandi bose bari ko ngaha ariko dukeneye abakiri bato bameze neza biyumvira neza biyumvira iterambere kutana amoko amoko nacyo na kimwe cyabafashije ahubwo amoko yabasubije inyuma kwinjira muri ibyo bintu by'injyana dukeneye abato bato tuzoza twigisha kwiteza imbere kugwiza umwimu ibyo abo mwena nibo rero twafashanya nabo bakiri bato kugira ngo tubahindure bamwe bamwe akaguma ababwira
aha kandi niho turangirije ikiganiro cyacu dusangire ijambo ndagushimiye Edi Mbona ku kanya wahaye iradiyo Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ndagushimiye nawe ambasaderi Fred Ngogaga teretse ku kanya watoye kugira ngo muyage ni radiyo Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkoramutima cy'ubumwe bw'abarundi mwakoze
mwakoze cyane rwose kandi Fredi nagenera gusaba yuko ni ukuri umwaka wose tuganira ikibazo kuko kiracyahari twateye intambwe mugabo hacyari ibibazo hamba namwe mwakoze cyane rwose kudutumira
turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo cy'umunsi mwakoze mugire amahoro aho muri hose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.